Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu kuri mwebwe muri ko mutwumva muri mu Burundi mudukurikirana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura ni kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nini nahazo mu Burundi haheze iminsi hibonekeza abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania bajanwa kurongozwa ku nguvu nabo batazi
yaharaje umugabo wa Tanzania umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo cha kwimugitabora kurongorwa
aje wacu bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kwimuka mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo cye cyantangura kwa
Abo ni bamwe mu barundi kazi bagiye kudandazwa mu gihugu cya Tanzania. Senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ya Kenya yategetse ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President riba rirahagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10. Umugwi wa Hamas wemeje kumugaragaro igandagurwa ry'umuyobozi wayo ya Yahya Sinwar. Mu intambara kandi Ukraine yoba yifuza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda bomb atomic kuri president w'Urusiya Vladimir Putin bikaramuka bibaye azobara gasomborotso kishano idoni byo hano makuru yose duce ku masonga n'ayandi twafitiye ni mukanyi sase ari no munsi ndiko ndashikiriza ndi ministri ya gatanu Eka makuru yacu tuyahere muri politiki ya Kenya Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu yategetse uno munsi ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President riba rirahagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10 Sentare nkuru ya Kenya yafashe iyo ngingo nyuma y'amasaha make inama nshinga mateka y'ico gihugu yemeje ko Kindiki yoba Vice President wa Republika iyo Sentare ivuga ko hari umurwi w'abacamanza bariko baragenzura ivyaha rigati gacaguwa yaraye akombowe n'inama Abakenguza amateka ya Kenya mu mabanga ya Vice President yagirizwa abakenguza amateka ba Kenya ejo kwa kane mu ijoro bari bavuze ko basanze mu byaha 11 11 rigati yagirizwa bitanu ari byo bimwagira muri byo bitanu harimo guhonyora ku rwego rwo hejuru ibwirizwa nshingiro ibiturire gusuzugura inzego za leta kuyiba amacakubiri no kubangamira President wa Kenya Rigati gacaguwa yigeze kubasoma mbike wa President William Ruto arahakana ibyo yagirizwa byose mu gatondo kuno munsi wa gatanu yari yituye Sentare nkuru ya Kenya ayisaba kuburizamwo ingingo imukombura no kutemera ko President Ruto agena umusubirira mu mabanga Professor Kithure Kindiki President Ruto yifuza ko amubera Vice President yahora ari umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati mu gihugu mu 2022 Ruto acitoza kuba President wa Kenya yabunwa nk'umwe mu bashobora kuzomubera icegera Kindiki na Ruto ni inshuti magara rigati gacaguwa na Ruto nabo nyene ariko barigeze kuba bacuditse gose imbere yuko ibere riyaga mu 2022 yamufashije gushika ku butegetsi bice mu kumuhesha amajwi avuye mu banyagihugu mu karere akomokamwo kitwa Mount Kenya na karere karimwo abantu benshi gacaguwa rero yaramaze igihe yidoga avuga ko akumirwa n'ubutegetsi arimwo ivyaha vyotse uyo yahora ari Vice President wa Kenya yegetswe ko na Sena arabihakana vyamwagiriye ejo kwa kane atari hari mu gihe yari yatumiwe n'abakenguza amateka ngo yisigure umuburanira yavuze ko atashoboye kuhaba kubera uburwayi bwatumye ibitaro n'ubwa mbere mu mateka ya Kenya Vice President w'igihugu yoba ni yaramuka komboye by'ukuri ibwirizwa nshingiro abubahiriza ibwirizwa nshingiro bakavyemeza azoba avuye mu mabanga yiwe birinze guca mu kweguzwa Tuce tuja mu vy'intambara ya Hamas na Israel umurwi Hamas wemeje kumugaragara no munsi kumuyobozi wayo ya Yahya Sinwar yagandaguwe uvuga ariko ko utazofa urekuye imfungwa z'intambara wanyuruje igihe cyose intambara itazoba irahera ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mubutumwa kubayoboke babo yanyujije ku mashusho ya video kuri televiziyo nyarabu Al Jazeera ya Katari, umuyobozi wungirije wa Hamas muri Gaza ariko aba muri Katari, Khalil Al-Haya, aravuga ngo turaririra umutware w'igitangaza, umuvandimwe wacu wiyemeje kudupfira ku bushake bwe, Yahya Sinwar Abu Ibrahim. Ni gutyo Hamas umunsi umwe nyuma ya Isirayeli nayo yemeje kumugaragara ko umuyobozi mukuru wayo yishwe koko. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Isirayeli, General Herzi Halevi, yarahiriye ko batazahagararira kuri Sinwar. Ati, tuzarwana kugira igihe tuzafatira abaterabwoba bose bagize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10/2023. Al-Haya mu butumwa bwe nawe yavuze ko ingwate bazazigumana kugira igihe intambara izarangirira. Ati, ntibazataha kereka gusagarira abaturage bacu muri Gaza n'ibihagarara. Ku ngwate 251 Hamas yanyaze, 97 baracyaboshye, ariko Isirayeli ikeka ko 34 muri bo bashobora kuba barapfuye nubwo itarabona imirambo yabo.
Thomas Kamirindi, urakoze. Tukivuga ku vy'intambara irya nino ku isi, Ukraine yoba yipfuza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda bombe atomique kuri president w'Urusiya Vladimir Putin, bikaramuka bibaye uko azoba aragasomboro tokishana.
Ejo kuwa 4 ubwo abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari bamutumiye mu nama yabo i Bruxelles mu Bubiligi, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru ko bazashaka uko batunga bombe atomique kugira ngo nabo bashobore kwirengera autant niramuka ibangiye kubakira nk'umunyamuryango usesuye. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin mu kiganiro yagiranye nawe n'abanyamakuru ariko bo mu bihugu bya BRICS yabivuzeho. Ati, n'ubushotoranyi buteye ubwoba, ntibigoye kubaka bombe atomike muri iki gihe, ariko sinzi niba Ukraine ifite ubushobozi bwo kuyikora, gusa niramuka ibigerageje izahura n'akaga. Igihe icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete zasenyukaga mu 1991, zasigiye Ukraine nayo yari zirimo intwaro za kirimbuzi za gatatu ku isi yose. Nyuma y'imyaka 3 Ukraine yemeye kuziha Uburusiya zose, bwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuyemerera ko igihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa bazarengera imipaka yayo, ubusugire bwayo n'umutekano wayo, bikubiye mu masezerano yitwa Budapest Memorandum yasinyiwe mu murwa mukuru wa Hongriya ku itariki ya 5/11/1994. Kuri Zelensky, Uburusiya bwarayashwanyaguje, ati, niyo mpamvu twifuza kwinjira muri OTAN kugira ngo tutazageraho natwe dukenera bombe atomike.
Ijwi Amerika, turacari makuru avugwa irya nino ku isi. Intumwa yihariye y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuri Sahara y'Uburengerazuba, Staffan de Mistura, yatanze icyumviro cyo kuyigaba kugaburamo ako gace kabiri hagati ya Maroke n'umutwe wa Polisario kugira ngo ibazo bihagati izo mpande bihere. Thomas Kamirindi, turacari kumwe.
Sahara y'Uburengerazuba yahoze ari koloni ya Espagne kugera mu 1975. Espagne imaze kuyivamo, Maroke yahise yigarurira. Abaturage bayo nabo bashinze umutwe w'inyeshyamba witwa Polisario, batangira kurwanirira ubwigenge bwabo. Polisario icumbitse muri Algeria. Ibihugu bya rutura bimwe na bimwe ku isonga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Isirayeli n'iby'ubwami byo mu kigobe cy'Abarabu byemera ko Sahara y'Uburengerazuba ari iya Maroke. Ibindi bihugu 29 cyane cyane bya Afurika n'Abarabu byafunguriye Sahara y'Uburengerazuba ikimeze nk'ambasada. Ni muri ibyo byose umuryango w'abibumbye ushakisha igisubizo. Staffan de Mistura yabwiye inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi ko gucamo kabiri Sahara y'Uburengerazuba byayiha ubwigenge n'ubusugire mu gice cy'amajyepfo yayo, ikindi gice cyo mu majyaruguru cyo kikaba icya Maroke ku buryo busesuye. Ariko yasobanuriye inama ko ku mpande zombi bo batabyemera, usibye ko atari bwo uyu mushinga ukivuka. Umunyamerika James Baker yawuzanye bwa mbere mu mwaka w'2000 ubwo yari intumwa yihariye ya Loni kuri Sahara y'Uburengerazuba. De Mistura asaba ONU kuwiga muri aya mezi 6 ari imbere.
Thomas Kamilindi urakoze president leta zume za America Joe Biden ari mu budagi mukanyu budagi bumushimiye bumuhagashimwe turabigaruka ko mu mpera zano makuru ariko imbere ko tuza kwagera ndabibutse ku ijugi ya America mukunda mu bandanya kwiyumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni gice cha kabiri shano makuru. Igice cha kabiri cyano makuru tugihera mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'ubutungane sentare nkuru hico gihugu yatangwe kuburanisha mu mwiherero urubanza rw'abayoboke w'umugambwe Dalfa umurinzi utemewe n'amategeko mico gihugu ababuranishijwe bose bagirizwa ibyaha byo guteza umudurumbanyo. Dosiye yabo irimo n'umenyesha makuru twa Theoneste Nsengimana uyu yahora twara umubavu.com hamwe na umubavu TV. Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza.
Akinjira mu cyumba kiburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise atangaza ko urubanza rugomba kuburanishirizwa mu muhezo. Yavuze ko hagomba kubanza iburanisha ry'ibanze kandi ko rireba bene urubanza gusa. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko hari iby'urukiko rugomba kubanza kumvikanaho n'abaregwa gusa ahategeka ko abandi bose basohoka. Ni urubanza rwiswe rwa Sylvain Sibomana na bagenzi be. Nurubanza rwa rwitariwe n'abantu benshi biganjemo abayoboke bishyaka Darufa umurinzi by'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda abavandimwe babaregwa inzego bwite za leta iz'umutekano zirimo izambaye impuzankano y'akazi n'izambaye gisivili ndetse n'itangazamakuru. Uyu muhezo wamaze byibura nk'amasaha ane. Iburanisha rirangiye umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye ijwi rya Amerika zimwe mu ngingo nkuru bibanzeho. Ku isonga hari ukubanza kugaragaza inzitizi iyo ariyo yose ikabanza kuva mu nzira kugira ngo urubanza rutazadindira. Harimo nko gusuzuma niba urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Kubireba umunyamakuru Theoneste Nsengimana umwe rukumbi muri iri tsinda, Gashabana yatubwiye ko yasabye ko dosiye ye yatandukanywa n'iy'abayoboke ba Darufa umurinzi. Nsengimana avuga ko urubanza nirutangira atazakenera umunyamategeko umwunganira. Gashabana avuga ko abayoboke ba Darufa umurinzi nabo basabye ko habaho gutandukanya amadosiye kuko bareganwa n'uwitwa Josiane Ingabire ubushinjacyaha buvuga ko yatorotse ubutabera. Mu iburanisha hagaragaye abagabo umunani n'umugore umwe rukumbi ureganwa n'iri tsinda barangajwe imbere na Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda. Ubushinjacyaha burega itsinda ryose ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ku bayoboke ba Darufa umurinzi ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani mwaka w'2021. Burega Sibomana ko yateguye bagenzi be abasaba kwitabira ayo mahugurwa muri rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga. Buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Buvuga ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari warihimbye izina rya Sandra kandi ko n'abahugurwaga bari barihimbye amazina bagakora ku buryo nta ugaragara muri video. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo guhugurwa bari bafite imigambi yo kukangurira rubanda imyigaragambyo yo kwanga ubutegetsi buriho, kutitabira gahunda za leta, kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi. Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka bafunzwemo hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire D. Aha ubushinjacyaha bukavuga ko abawitabirira bagaruka ku mibare n'amazina yabo bavuga ko bicwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, abashimutwa, ababurirwa irengero n'abafungwa ku maherere. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuriraga mu matsinda atandukanye, bugasobanura ko nk'iryiswe operasiyo shira ubwoba budahungiye tugahungeta, abaryitabiriye bari bagamije gukangurira abazunguzayi n'abamotari guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Mu kivunge cy'abandi bafungwa bagenzi be umwitegereje ku masura mu ntambuko n'imyambarire, umunyamakuru Theoneste Nsengimana arakeye kandi arakomeye. Muri rubanza umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com na umubavu TV online aregwa ko yemeye gutambutsa ku muyoboro wa YouTube umubavu TV online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo ari bwo bwamuhitanye, ko Paul Rusesa bagirana n'abagenzi be bafungiye ubusa n'ibindi. Burega uyu munyamakuru kandi ko inzego z'umutekano zasanzwe mu rugo urutonde rw'abari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo, bugasobanura ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umwanya yabyireguragaho yahakanaga ibyaha akavuga ko yafashwe gafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nsengimana avuga ko ibyo yakoze byari mu murongo w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'umwuga. Ku rwego rwa mbere bagitabwa muri yombi bamwe mu baregwa barimo Sylvain Sibomana bemeraga ibyayo mahugurwa, bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha gusa. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa by'ibyaha ntaho bihura no kwemera ibyaha. Sibomana yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa aregwa gutegura. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo byose yabigirwagamo inama n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, iba ariko Ingabire akabihakana.
Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa. Icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo buba bubitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bumbaza kuri iyo dosiye, ko ntabwo ibyo bintu ari byo. Icyo namaze kubona iyo hari dosiye ku izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bahe uburemere basa n'abashaka gukururiramo izina ryanjye, ariko kenshi nyine bagasanga nabiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye, ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi.
Umucamanza akazatangaza umurongo uhamye kuri uru rubanza ku itariki ya 25 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Ehe, wagira ubusa bw'iry' Amerika i Kigali.
Iyi ni radio ijwi ry' Amerika yumvikanira i Washington DC.
Amakuru y'iradio mukunda tutu yabandaniriza mu Burundi, aho abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania bakajanwa kurongorwa ku nguvu nabo batazi babandanya kwiyongera. Bamwe mu batanga ubuhamya y'ibyabashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Naho atashinu chaba aje mugihugu ndoba mwabara chaba kumaba fukanyi nengu ndihimara
nibiro nyero era gushika yo nyamurutana
ayo marira na gahinda na yabigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbona Impaye Audrey umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri commune Giharo intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uku niko byatanguye.
Kiharaje umugabo wa Tanzania batanana n'uwundi wahaya Gitanga. Umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yoja kwimuka Itabora kurongorwa. Mbese bamubwira rero muvyeyi twe twagomba umukobwa aja kurongorwa Itabora, ati ni twebwe tumuke keneye mama akiramo amahera 5,000 by'amarundi ngo nagashimu.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi, umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cya Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacu bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa atwara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo jece ntangura kwa mama capuka ati ntugenda ndazi ngo ntangora ntuzogirirayo.
Uwera abatwaye bumva avuga ko niyabashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwa inka 15. Abo bigeme mu kubatwara ntabibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu bagurirwa n'ubatwaye, ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza. Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri commune Kayogoro yatwawe abana biwe 2 haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye. Mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa n'uko na udomo rutoki kuri muri ugo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora none wogira gute
reka umu
umutekano uva mu gihugu.
Erega naho mushikirizo butungane butungane bwo acavuga ngo arambeshira bikabigeza birambabaza cyane.
Ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere gingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazo rw'abigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza. Kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanwe Tanzania agakura no mu kigo Stamu gifasha abo bana. Natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundikazi arabye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze usanga biraturengeye. Ejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi 10 birababaje cyane nk'umubyeyi.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana bintera gahenda kiyeshi ndabyitegeje nk'umubyeyi nabyaye jambo baje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi kuko usanga bagiye kubakana n'abatanzania iyo bashitse ari atumva ko bagira ibibazo biko.
Niyongere Charlotte ni umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba ubakumijya myinshi yabimukira iba mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose baje kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cya Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanyije n'igisata cya Nikijerwingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubawe Ines Sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akamutwotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafite ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafite n'ibyangombwa bibaranga icyanyuma bakagenda baraba yuko bafite imyaka yo gukora. Aho rero turatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro tekano butungane ndetse abarundi bose muri rusangi kugira ngo bazabafasha muri ico kintu.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazo ahubwo kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu ca Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabice ku masonga mu ntango zano makuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu rugendo mu gihugu cy'Ubudagi yakiriwe na mugenzi we w'ico gihugu Frank Walter Steiner yamuhaye agashimwe k'ikirenga na gashimwe gatangwa muri ico gihugu kubera ko umuntu aba yarashigikiye umubano hagati y'Ubudagi n'igihugu kigahabwa. Tim Harris Shimwe aratugira indi nonkuru.
Umukuru w'igihugu cy'Ubudage yahaye Perezida Joe Biden icyubahiro avuga ko ari cyitegererezo kubijyanye na demokrasi. Aha Biden we yongeye kugaruka ndetse yamagana Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya kubera intambara yagabye kuri Ukraine. Muri uru ruzinduko rushobora kuba irwo rwa nyuma Perezida Biden akoreye mu Budage akiri ku Perezida, yasabye ibihugu bihuriye mu muryango wa OTAN gukomeza gufasha Ukraine mu ntambara ihanganye mu Burusiya.
Nor is that work more urgent than pushing back against
Putin. Nta kigiye cyumvikana nk'ikihutirwa kurusha icyo kurwanya igitero cy'umugome Putin yagabye kuri Ukraine. Ubudage na Amerika byahagurukiye gushyigikira abaturage b'intwari bo muri Ukraine mu guharanira ubwisanzure na demokarasi kugira ngo babeho.
For democracy, for the very survival.
Mu gihe Ukraine igiye kwinjira mu bihe by'ubukonje bigira gatatu iri mu ntambara, iki gihugu n'abafatanyabikorwa bacyo batewe ubwoba n'uko Perezida Donald Trump aramutse yongeye gutorerwa kuyobora Amerika, byaba bivuze ko inkunga Amerika yageneraga Ukraine yagabanuka. Kuri ibi Biden yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bigomba gukomeza gushyigikira Ukraine kugeza itsinze intambara ikagera ku mahoro arambye. Kuwa kane Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yashyikirije umuryango umwe bw'Uburayi na OTAN icyo umuntu yakwita igishushanyo mbonera cy'insinzi ye, ariko biracyari kure ko abafatanyabikorwa be bemera icyifuzo afite cy'uko igihugu cye kiba umunyamuryango wa OTAN muri iki gihe. Perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier yashimiye Joe Biden amugereranya n'inkingi ikomeye ya demokarasi.
So let me say this from the bottom of my heart.
Noneho reka mvuge ibi mbikwiye ku mutima. Muri iki gihe iyo demokarasi irimo ibibazo hirya no hino mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, wowe bwana Perezida Biden wabaye urumuri rwa demokarasi. Nturi itara gusa kubera ibyo wakoze, ahubwo kubera uwo uri we.
Ku mugoroba wo kuri wa gatanu byitezwe ko Biden n'abandi bategetsi bo ku mugabane w'Uburayi basaba ko intambara Israel yashoje mu ntara ya Gaza ihagarara nyuma y'uko Israel yishe undi muyobozi wa Hamas Yahya Sinwar. Perezida Biden asuye Ubudage aho byitezwe ko azava akajya no murangura mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza kubahatanira kuba perezida wa Amerika birushaho gukaza umurego mbere y'amatora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe. Abenshi mu bafatanyabikorwa batewe ubwoba n'uko Donald Trump ashobora gutsinda Kamala Harris agasubira ku butegetsi mu gihe ubwo yari perezida atumvaga neza iby'umuryango wo gutabarana OTAN akarwanya ubufasha igisirikare cya Amerika giha Ukraine. Gusa ariko ubu byitezwe ko azagabanya ikinegu kuri Amerika ku bufasha iha Israeli mu ntambara yo muri Gaza na Libani.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika mu kanya turaca duhana gahindukira ariko imbere ko tugahana ngende ndabibukije muri make ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro wa Kenya irayitegetse ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President riba rirahagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10 turimo. Senari nkuru y'ico gihugu yafashe ino ngingo inyuma y'amasaha make n'amashinga mateka ya Kenya yemeje ko Kindiki yoba Vice President wa Republika ya Kenya. Iyo senari ivuga ko hari umurwi w'abacamanza bariko baragenzura ivyaha Rigathi Gachagua yaraye akombowe n'amankenguza mateka mu banga ya Vice President yagirizwa abakenguza mateka ba Kenya ejo kwa kane mu ijoro. Niho bavuga ko basanze mu vya 11 Rigathi yagirizwa bitana ari vyo bimwagira. Muri vyo bitana harimo guhunyura ku rwego rwo hejuru ibwizwa nshingiro, ibiturire, gusuzugura inzego za leta, kuba amacakubiri no kubangamira president wa Kenya. Rigathi Gachagua yigeze kuba somambike wa president William Ruto arahakanya ivyo yagirizwa vyose mu gatondo kuno wa gatanu yari yitwese ntari nkuru ya Kenya ayisaba kurizamwo ingingo imukombura no kutemera ko president Ruto agena umusubirira azobandanya ari vice president wa Kenya canke ntazobandanya bizomenyekana igenekerezo rya 24 sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuze ico abacamanza yashizeho ngo bige kuri no dossier banzuye. Mu intambara ya Hamas na Israel umurwa Hamas wemeje ku mugaragaro k'umuyobozi wayo Yahya Sinwar yagandaguwe koko uvuga ariko ko utazopfa urekuye imfungwa z'intambara wanyuruje igihe cyose intambara itazobirahera. Ino nkuru murashobora kongera kwisanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu intambara kandi Ukraine yoba yifuza gutanga ibirwanisho ruhonyanganda bombe atomike kuri president w'Uburusiya Vladimir Putin bikaramuka bibaye uku azobara agasomborotso kishana. Muri make mu karere k'ibiyaga binini mugende mufashe ko mu Rwanda sentare nkuru yatanguye kuburanisha mu mwiherero urubanza rw'abayoboke w'umugambwe Dalfa Umurinzi utemewe n'amategeko muri ico gihugu bagirizwa ivyaha vyo guteza umudurumbanyo. Dosiye yabo iri mu menyesha makuru itwa Honoré Nsengimana yatwara umubavu.com na umubavu TV. Mu Burundi naho abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu ca Tanzania aho bajanwa kurongorwa ku nguvu nabo batazi babandanya bitangiye kwiyongera bamwe mu batanga ubuhamya ibyo abashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera nuko rero no makuru yose mushaka kongera kuyumba amajwi ku wezi tata kaburungura byacu vewa akaburungu kome no ngahaduce tuyasozerera shimira bo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na engineer Justin Diane na Hazuma rikume kuri micro mu studio ya gatanu Frederic Nkundikije aragaririye ano makuru ekipe n'umugoroba tubike bane tuyifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose abamaze gutangura weekend mbwire weekend nziza amaze kuza begereye mihana bwije aho muri namwe ijoro ryiza ahanje tuzongera mu biganiro byo kumusoma mungu.